Já abriste.
İyi, Radyo İzgül de Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma tariki ya 22 z'ukwa gatandatu buri mwaka no umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi uyu mwaka usanze abarundi barenga 300,000 bari mu buhungiro mu karere k'ibiyaga bigari babayeho bati
Nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro
uwo n'umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania naho impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Congo Brazzaville nta byangombwa zifite zibayeho zite ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure Amakuru yacu tuyahere muri Congo Brazzaville impunzi z'abanyarwanda zisaga 800,000 ziri muri icyo gihugu zidafite ibyangombwa by'ubuhunzi nyuma yaho zamburiwe stati y'ubuhunzi zivuga ko zihohoterwa cyane kandi ko zitataha iwabo kuko icyo zahunze kigihari iyi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Arsène Severin uri Brazzaville murayumva mu ijwi rya Claude Ganza munyamagana
imyaka ibaye 23 z'impunzi zicumbitse mu nkambi ya Kentele mu birometero bibarirwa muri 30 mu majyaruguru mu rwa mukuru Brazzaville iyi nkambi ituwe n'abakabaka 500 ariko abakimwe n'abandi 1,000 hirya no hino mu gihugu bahari mu buryo butemewe ibi bivuze ko HCR nta mfashanyo baha kuko yo na leta ya Congo bambuye izi mpunzi statu y'ubuhunzi Theogene Akimu Rukundo n'umwe muri izi mpunzi avuga ko hari ibitaranozwa ngo batahuke kandi abapolisi badahwema kubahohotera aha turiho nk'abatariho utu tuzumubona tutumaze mu myaka 23 uburyo leta ya Congo na HCR batwambuye statu y'ubuhunzi ntibukurikije amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bw'impunzi ntitwatahuka kuko ingabo za APR zatwirukanye mu gihugu nizo zikikiyoboye Aloise Bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo Brazzaville avuga ko abapolisi babahutaza cyane
Kale refugee pass la police rarete
police turiraho cyane iyo hagize impunzi ifatwa bayibaza cyangwa kandi byamaze guteshwa gaciro babanza kumutera ubwoba ubundi bakamusaba amafaranga rimwe na rimwe bamwambura iby'agaciro afite byose hari abagore basaba ko abana babo bavukiye mu buhungiro bahabwa uburenganzira bwabo uyu numwe muri bugira ati
abo bana bakwiye kugira kamwe mu burenganzira bwabo nabo bakabaha
na nonpausi parce que sont des gens qui sont les enfants du Rwanda.
Ano Aiseri yadufashaga n'ikidufasha kuva mu mwaka w'2002.
I Brazzaville hari imiryango myinshi ikurikiranira hafi ibibazo by'izi mpunzi kandi saba ko zakwitabwaho. Alain Komba yobora umuryango umaze imyaka 5 ukorera izi mpunzi n'ubuvugizi asaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga igahuza impunzi n'igihugu cyazo cy'amavuko kandi yizera ko amaherezo azatahuka.
Le problème qu'il y ait une commission qui peut rassurer les réfugiés qui sont ici et certainement ils vont rentrer chez eux.
Mu gihe isizihiza umunsi mpuzamahanga wahari impunzi ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu biraboneka ko HCR n'ubutegetsi bwa Congo bagishikamye ku cyemezo cyo kubambura statut y'ubuhunzi
urakoze Claude Ganza munyamagana tujye mu Burundi aho leta zunze ubumwe za Amerika ejo yatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa ku gihugu cy'u Burundi ivuga ko bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika Fidel Niyongabo nibyo tubwira
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku barundi bose kiretse zihabwa abadiplomate n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujejwe umutekano bwa Amerika bwavuze ko icyo cemezo cyatangwe gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanse kwakira abarundi birukanywe ku butaka bwayo leta ya Amerika isigura ko Yasabye akatariga ku Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru ariko Burundi ntibyigere bwishura ku makete bwarungikiwe ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe ariko abakunze kuduha amakuru batubwira ko atabo bazi igisata cy'igifaransa ku ijwi rya Amerika nacyo caciye ku buserukizi bwa Amerika ibujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo ariko gushika ino saha naco ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari ico batangaza kubijanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana icyo bazira na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri cyo gihe Amerika ivuga ko inongingo izohaguma gushika Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanyu. Inongingo ishyizwa habona inyuma ya ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana ifise amezi atandatu akaba yasubijwe mu gihugu ciwe. Tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegenze wose. Bamwe mu Barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Urakoze Fidel, turacyari mu Burundi abantu barenga 670,000 bakuye mu byabo n'imyuzure muri zone ya Gatumba bagiye kwimurirwa mu bindi bibanza. Leta iravuga ko yafashe icyo cyemezo imaze kubona ko ubokamwa n'imyuzure buri mwaka bityo ikabitabona uko ibacumbikira buri gihe. Eloge Wilikaneza niwe wakurikiranye inkuru.
Aberekewe niyo ngingo baba muri site yitwa Garamango muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu rurengero rw'u Burundi batewe n'imyuzure yunyuwe n'uruzi rusize rwuzuye rurenga inkombe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Kuva icyo gihe byabaye ngombwa ko bimurwa begeranizwa hamwe ivyimfata kibanza kubera amazu n'imirima vyari vyatwawe. Umushikanganji w'agateka kazina muntu Martin Ivyabandi yabatangarije ko leta izobimura mu minsi heze mu gihe yabashiriye imfashanyo. Bwana Ivyabandi yasiguye ko inzego z'igihugu zasanze akarere abo bantu babamwo gatera uruhombo igihugu cyose uko umwaka utashe.
Amazi ariko arahera uko twabikoze hariya mu kinama niko dushaka kubikora. Umuntu yarafise inzu n'imbaraga hema tumufashisha agenda muri parisere iwiwe akaba yasaba pangayi arashobora muri rwa rukundo ushiri hembi ruhande mu kurindira yuko ivyo bitungana nabo. Abazoba basigaye batagira aho baja tuzobereka dufatikanije n'intwaro tubereka ahantu tubashira mugabo hakingiwe. Ikindi nuko nkuko mwabikurikiranye Leta y'u Burundi ishobora kwemera yuko tubandanya tuba muri mwarumvise yuko inama ije y'umutekano mu gihugu yasabye ko turondera ikibanza mushobora kujamwo kitatwagwa. Ivyo navyo muzovyumve mubitegere ni kuneza yanyu kuko itwobatwa kuko twasubira mu ihumbi twuba kabisambuka ubwo buryo bwafasha ibindi bikorwa byinshi cyane.
Iyi ngingo yakiriwe neza na Augustin Hakizimana twari yo site
ubura turabikeneye kandi turabyifujije nibaze badutore batujaniye abandi bari batujaniye n'ibyo tworohera n'icyo kituma twabanze kunana no gutera igere kuko turahafite ibikoresho ngavuye mu kiyaga cyangwa cyo turabarovye turafise amaparsera aho nyene twaje tuva twatwagiza amakenga ati nitwabiva iruhande tukaja hijya mbika tuzobaho gute rero twamaze kubona ko naho tuzoguma ngaha tuzoguma ari kwakundi reka rero tujye mu minwe ya leta. Ibyo zokurikirana tuzabutuma amaboko y'umuvyeyi ariwe leta kandi tuzomugamburukira ibyo zadusaba tuzobikora ubu twashyizeho intayishize.
Eka n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika niko babibona gusa bifuza bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza
kutwimurira ahandi byari byo bakadukura ngaha kwera ubuzima buri ngaha dufise ni bubi hama hahandi naho batwimuriye mbwaha hanini twebwe twakwifuza yuko ngo dusubiza mu ngo zacu bakaturabira kida kibazo chatumye tuza mwaha muri buno buhungiro bakadusubiza mu ngo zacu.
Iyi ngingo irakenewe yo kutwimura mugabo ntibadusubize mu bibanza bigaragara inzu zaratembagaye abarafite ibitafari by'ibinombori n'ubudongo nk'ubu gusa ndikutonyangako. Urumva rero nkaho nkatwebwe abatumaze kugera kure batatwubakiye naho boduhungura coba ari cyo kimwe twoguma mu maruswa n'ivyimviro dusaba twimire batwubakiye bongere badufashirize hajya nyine izo baturi
ko twimura byari byiza ariko ingorane kiriya kibazo nyene n'ubu kitushikanye ngaha batagitoreye umuti ni kwakundi nyene tuzokwa muri za ngorane tembo ni byiza bihari bamaze gukemura kiriya kibazo kituma tuza ngaha botwimura tukagenda muzacu kuko n'ubu iriya mvura izogwa tugaruke mbanuko kwatukora leta yebo twubakira nkamwe turabafaka akazi nta buryo dufite.
Hakizimana na wasanga inkingi ije hageze yafatiye ukuntu amagara y'abantu abangamiwe
turafite n'amakenga cyangwa ubwoba ko abana ngaha bashobora kudutangura kutugwarira ko kwashi kuko umusonga hararari imbeho iteye ubwoba cyane uravye aho mperereye abana abakuze barabarakorora turashobora kwandura indwara zitewe n'imbeho nyinshi gucibwa nk'ubiriho kuko indwara zisukuri kinshobora kubura uravye amatwara ati ntamatwara dufise kuva tuza ngaha tunyegera amashamba isuku ni zishemeye kumwe araranga hunda kararanga ha mugatonda yituma hajya kituma hajya umwana umwanda mukuru akagira hajya nyene bagafurira hajya nyene.
Abanyagihugu bari bimuwe mu turere babamwe mu kwezi kwa kane bose hamwe bari hafi 2,208 aberekewe ni ingingo yo kwimurwa Burundi ni 2,600 n'amajana 766. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabara mukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi yose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi ziranga 300,000 zari zikiri mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka usanze abo babayeho bati umvuka bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganire na mugenzi wacu James Joven.
Munsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu, kuko ibibazo dufise ni byinshi. Twafise ubukene bw'inkwi, twashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye, cyangwa ugasanga n'ufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda, bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi, ugasanga benshi baciye bapfa.
Aho munezero wo gutwaye tufise ngo bibazo ntibigira nte ntibihera bibazo bigumamo. Icyo kwatanye gito kivuga nuko hanye n'ibintu bitagize bapfa kubatoza kurabana ngumva ntibagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo cinzi bapfa cyoherako ndubika ndafise akati ke ndagasatanye bakampaye mu kwa gatatu kakarigoma guhere abandi basakariye je ndi ku rusengero hari wikinda nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ene ntibagarutse gushika naho inzu ubuga nk'imfura iguye nawe ntuntu gusa kuva by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri cyenda cyangwa amashami hari yepfo bamagatike ndagaruka kuhirya arasatije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'inshuro zirenga zitandatu ubimvuri kigwa ndandika n'intuzeya n'agapapuro kandashiya mu gasandugu antangishinigeze ndo
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi, kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ibyumba bibiri, ibyo byumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikore dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishashe usanga ari ingorane nyene kabisa. Turiko turasaba kujyanye n'umubijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa, amazu ni makeya, inzu ni zito zito cyane.
N'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere beshi gusaba beshi bare bawuze umuga harimo nabata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku cyerekeranye ni njya hanini mbere kuno ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagere n'akantu tuvuga ati titurarose uje umunsi mukuru uri kumwe n'abantu nisa turi kumwe ni nagafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyene nk'impunzi. Ni kuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntafanye kwa karose nta umva ntibyatunezereye neza.
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome, kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza, kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi. Impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegembyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere iterambere ry'abana bacu cyangwa iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu by'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
canke gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi n'abigeme kandi nawe kindi ibi kubitaro ugasanga ntituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira katayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azitavura malaria nukuri tovuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufise ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tuzosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku munzi canke umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo rusa umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufatiye nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kuja inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro nahabe abene gihugu baho hantu rero muri ico gihe aba impunzi zicazibaho mu muzingi zitagira ico zifasha zitegemeye nyene zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyene mugata afisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kuja kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera ifungurwa nshobore guhindura ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba muzanira ibijumbo azaguma givyo bijumbo imyaka yose banga ahantu nimba ubushazaza kumaga ubwo bushaza n'ubufu imisi yose azaba ngaha ahantu azokugira hindura imfungugo ku byukuri nari nipfuza ku mashira hamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoje hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'umuhicu impunzi umuntu yahunze ntagomane ibibazo yazananye yahunganye ntace azakongeramo nibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yo baratwakiriye yo uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nawe ko ari umuntu nk'abandi
hajye umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwivye barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugaca usanga kandi cumengo twari gupfa mu mengo twakwigumira ino mu mutekano cyangwa mbona yuko kweri uwo munsi mukuru w'impunzi nuko twari twanawumvise nuko twakize amagara make mbwa babaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyene ehe bakoze je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo umva abandi bagiye mugabo ntango
urade cyano twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umuste mukuru w'impunzi mbwa twebwe nubwo twawugiyemo twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha twatantuza dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ikintu ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi aba batware baraye batwawe baraye batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya ko nyene bagafata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanga sanswe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batarifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigaba bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa. Tugerageje kandi nk'abantu bafite ingwara zitandukanye ko mbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'izabugando n'ahandi, usanga icyo kibazo kwereka itihutirwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima. Kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho, kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye, gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi. Kindi nacyo tugiye mu bintu bijanye n'uburaro, inzu twahawe n'into ugasanga umuryango nawo guma wiyongera, bikaca bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge ntungure ko gatoyi, ibintu byo gusubira ibisakazo bikabura. Ko usanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu ababyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe, ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko barayarangura abana babona, urumva ko ari ikintu kitameze neza. Ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi ahandi twosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi, ni ikintu kwere kibangamiye ubuzima bwa twe bw'impunzi hano, kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima urabagarutse, kuko nta mugambi n'umwe hari wo kuvuga ati dufasha kugira dushobore kuronka inkwi, narijya inkwi aho ziva ari kure cyane tugeza kumanza gusohoka ikambi.
Je ndifuza ko mu gihe abagiye amashyirahamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi, bereka ko icyo bahunze cyaheze, nimba batega ubwoba uzo batera ubwoba akavuga bati camugenda ngaha nta muhiture, hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha by'imva mutima, babone ko basubiye mu muryango wabo, babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze, babona ko atamahoro bafise, babone yuko amahoro yasasagaye. Cyo gihendo subira guhunguka, gihendo subira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye, imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi, tuzo kwiga kubana n'umwe uwari we wese kuko azo barabarankundi nkanje, kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho naho ramba.
Mwatubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano. Umutekano hari mu ikambi mu byukuri wifashe neza, ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye n'uko tumva kumwe, kuko nka cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa, twebwe ibyo turonka turonka indya z'ubwoko bumwe, byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira, byasabwa ko dushobora kugira ane gukabirwa ifungurwa, tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi, abandi bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima. Umva mu ico gihe twovuga ko umutekano wifashe neza, ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe n'abenegihugu ba Tanzania migenderanire yari imeze neza, nubwo bamwe bamwe mwenga ntituvyumva kumwe. Ikindi kibazo mwatubajije kibazo c'indero y'ugwaruka, mu vyukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza cya corona amashuri atiga, no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri, bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo, kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane, no kuvuga indero yatitutse, abigeme basigaye bataha amasaha bigombeye, ntibacumvira abavyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora, ariko mukubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse. Rero uri kurambaza kazoza k'impunzi mu gihe twaguma turi impunzi vraiment, ndabona ko kazoza kabana katazoba kameze neza.
Indero y'ugwaruka ubusinziza kubera amashuri yahagaze, benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi n'ugukina umupira, umva indero sinziza kukumbu umwana ntarangwa muhira ntatumwa, bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura. Indero ubu sinziza kugwaruka kubera ico kita cha corona, kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva, umva basa nk'ukumenga barihebye nyine by'amashuri vyarahebye, dusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugariyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera, urumva ibyo byose ntibiduhumuriza, si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu, yaba bishoboka botungururiza handi hantu kugira tubeho neza nk'abandi.
Kubwibaza by'impunzi urabona ko
habaye umunsi mukuru w'impunzi ariko uwo munsi mukuru muri make ntiduhimbaye cyane kuri twebwe impunzi zisanzwe ziri mu gihugu cya Tanzania bivanye n'ibibazo dusanzwe dufise bitaratore kunyishu ikibazo cya mbere urabona hari ibibazo by'abanyeshuri bahagaritse kwiga naho icyo kiza cya corona abanyeshuri babehera abandi baca ku bagabo bataragera kandi ibibazo byinshi cyane abandi bakaca kurondera amahera ataragera bakagirira ibibazo y'inyuma y'ikambi n'ibibazo hakaba n'ikindi kibazo cy'uburaro abenshi nta nzu bafise inzu zahetse urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane hakaba n'ikibazo cy'umutekano muke abantu baza gutabwa ijoro bagatwagwa hanyuma abiwabo baje kubarondera bakababura urumva ko ari ibibazo biza biraba impunzi ugasanga rero ngo umunsi mukuru wabaye w'impunzi kandi atamutekano ntagire umuntu agira umunezero ngo nuko wabaye umunsi mukuru ariko icyo turasaba ko leta ya Tanzania na UN ko ibanze ikarondera agateka neza k'impunzi ku mfungurwa bayiboduhetse ifungurwa batunyuranitsa n'agaceri baduhereza n'akagari ariko ukushika ubu twumvise ko bategereza ko bihindura noneho byanahinduwe nyine bavuga ko tamushyira zosaba gutanga ni nayo mpamvu rero dusaba ko UN yagerageza ikagerageza kugira ngo tugire umutekano n'amahoro kubwo umunsi mukuru w'impunzi rero naho wabaye ntiwabaye dutekanye tumetse nabi mu mitima dufise ibibazo bitandukanye byinshi
intebe z'ibibazo by'umbuzo n'umuntu n'azimaze aho nsanze ntiwe ntora agenda ni kuvuga ngo ati wewe turabona neza kuvuga kutarahusa kandi barayibona wewe ntiwasidonge Nani musu mwe mtu tuliko na wadi wanyumzi yako twasenga hamwe uwundo mga wakula kameka tuwala nanikwa wabune bingibili kukuzi hivi nukumfugu buta huwa pso sabiki zegute wabune mfrigu uye mhuwa wana mungu alangaha mguru unuwa mkoka jimu chumbu wanjini chakume uke uke machiwata usembra umihana kukira wangini wajama kandu kwa nukuli mfuta hikiri agwa na iwaibona niho chumza kuka mika mwanzo niho bachi wabuka tirele lindira Buki nagi yunchiwa zine, numva na arushe, ba misangu, hain teku ni mekiuchi chonge, zako bandi indirije, tashaka fise nga aho, ndabura, kuchika na himfra mkwa kane, incha kope, ndabuka tuweleje, ipse anje bila heze. Mga abana, hapati, hoa tumanya iwa jeni ifuku mutaka mchuma da ufise. Abana, jida kura ala, muyo mana hoi, toko ulamla wafusi hee maya, eni ya adwa ifise, hewa chabara ala, hoa chinzuleje kwe, saba nga baanu, zukuli barasa nga manjini kitabansa nolira. Kuhinwe ya diyasa nagiwe he, zishi. Bambwira tuzakunsanurira ntibaza ngenda tuzoza ntibaza niyo kuneza hose nuka kunezaga mu bibazo nuko bidakena bafashe nanje banyubike izinambara zizi naho rubono bwo guha ntutse hariya bakagwa ordinateur yabo usangamwo ibintagiye kwishutsa suye ku ntibaza bambwira ati wewe genda urindire aka papa genda gatwabira abampaye genda urindire hanyuma uzocugirante uzoca uza kutwe ne byagenze bwa nabonye kumangena nabo kubagorora kana gafinzi ndagafise bampaye itandugarana cyo cinda kwicanga cyo vati rero kwikiza igomba risohoye reka nihangane hanyuma nzorinda mu kwicenda nzogena gusura kwishuza imvugo mbitasure niyo yareko ngizimana mukaza ngira mu babi bashira imbere kana afise bazo vyinzu byo kwitafise ho tuba
ingorane dufise nimwe kubijanye nibyo ubujyamo ibirago byaraheze amasahani amasafuriya ibiyiko eka nta kintu kimwe kabisa ubu twitaye ko kabisa turasabye nk'igisabo yuko mwo twongereza ibikoresho kabisa ibikoresho byaduheranye kubijyanye no kwa n'amagara y'abantu bitaro kabisa kwitaho nta gishasha kiriho ibidonge nta bidonge baduha indya zo mu bitaro usanga bakuruze ibivu ibushyaza kabuteka ugasanga babukuruze ukamenya n'ubuyi kabisa izo singa zo kuzimu zo guha umuntu agwaye kabisa murabe mutwongerereze kabisa nk'impunzi turabimwe kuri bimwe bimwe turafashwe nabi umutekano w'impunzi turiko turaraba hamwe n'isawa ahandi naho turabona kumenga ingorane kuko turiko turaraba kubijyanye n'umutekano mu minsi byagera neza kandi n'ubyagera neza ariko mugabo karahara mu Rwanda ntibacura kuko hari bimwe usanga biza bihindagurika nk'ubu ariko barahindura amasoko isoko bariko barayikuramo ibintu utuntu kwa zato wajagu sumamu nina mfazo chato nyakunu tulie kubahu kabisa tulasabze ikibazo chisoko kabisa ibinuhuze mutuwae mutema la mutuonge leze kabisa
hanyuma kini mwatu wajiji ni kibazo kijanye nukunu tubona na chani chane esike kwa usura kusabarita Tanzania kwa duha ahani andurushua kuba vila goi kuitu kwa kwa dufisi vyu mvire yuko usura kutukunguru zikatukura hano chani chane kumupaka aliko tulafisa makenga kumwanu mwadu usura kuhiru kanua na cyacare turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi nabujya benshi bitwaza ngo umukuru w'igihugu yaratotse ariko tumenye ko twebwe ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndobaza ko mwijambo yaruka kuvuga mwarumvise ko yavuze ngo leta yiwe ntakeneye leta yo kuvuga ngo batavuga rumwe n'imigambo itavugwa rumwe maze kumva umuntu nk'uyu sadire ko afise ibintu kuko nta nahamwe yahaye agaciro ikibazo c'impunzi.
Bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Joven ukorera muri icyo gihugu. Inshuti muduteza amatwi, amakuru yacu y'akakanya naha tuyasubikiye. Nshimiye mwe mwese mwari muduteza amatwi hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, Jean-Didier Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.